Ikivugwa mpuzamakungu c'uyu mwaka kigira kiti guhindura uburyo bwo gufungura n'ivyumviro bishasha vy'urwaruka ku buzima bwa kiremwa muntu n'ubwisi yacu. Uburundi bwo bwahisemo ikivuga ngo rwaruka kazoza k'igihugu kari mu minwe yacu, tuje hamwe twitunganize imigambi rama dusezerere ukuzerinze. Umushikiranganji ajejwe urwaruka mu itangazo asohoye akarisome n'amenyesha makuru mu biro vy'i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, yavuze ko ivyivugo uko ari bibiri vyompi bihamagarira amakungu n'uburundi gufata mu minwe n'ukurikiranira hafi ibibazo bihanze urwaruka. Yongerako kwivyo bifite intumbero yo gushyira imbere no guha ikibanza ubushobozi bw'urwaruka mu iterambere kugira ngo rubone kurwanya ubukene n'ubushomeri runateza imbere ibijyanye no kubungabunga amagara y'abantu. Umushikiranganji Ezekiel Nibigira yahamagariye kandi urwaruka gukomeza kurusha ukwitunganiza imigambi yo kwiteza imbere, harimo gushinga amahinguriro.
Turateye intege urwaruka ngo rubandanye kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, rwishingire amahinguriro, rwitabire ibikorwa by'iterambere mu gutunganya imigambi yunguka n'ingoga kurusha iyindi, rugwanye amarigara no gusabiriza, rugwanye ubukene mu kwiteza imbere, rwongere ruteze imbere n'igihugu cagwibarutse. Tuboneyeho n'akaryo ko kwibutsa urwaruka akamaro ko gukorera hamwe mu makoperative. Turararikiye urwaruka na cane cane urwaruka rwo mu gihugu hagati ngo rwijukire ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako no guhanahana makuru kugira ngo rwungure ubumenyi buruteza imbere.
Izi mpanuro umushikiranganji ajejwe urwaruka atanga bamwe mu rwaruka bazitahuye kera. Akarorero nako umwigeme wo mu ntara ya Bubanza mu burenga ngo Burundi ari mu kiruhuko gikuru akaba yashimye gucuruza kugira ngo afashe abavyeyi.
Mbona twatanguye kugira urudandaza, twese twatanguye kumva twotera imbere bukebwe tukironderera nk'ibikoresho vyo ku ishure, ishure ritanguye tugafasha abavyeyi. Oya si bose, harimo abafise ubunebwe, harimo ababitera isoni kudandaza nyene, n'abandi bavuga ati jewe nkeneye iki, kandi niba nkeneye iki umuvyeyi nawe akaba atoshobora kumpa vyose. Reka ndandaze ibi canke ngende gukora iki kindi kugira ngo basi icyo nshaka ndakironka. Nta kazi gatera isoni na kamwe gahari. Duhaguruke twese dufashanye, tuje mu wangurupe turondera amahera umutahe, dukore ikintu kanaka twiteze imbere, nibazere amaso kuri leta.
Ariko abandi nk'uyu musore basaba nuko bataye ivyizigiro bitewe nuko imyaka iriko irabajana atakazi bararonka.
Turamewe rwose nabi cyane, akazuza kacu turabona umenga ntako, kuko donc ugiye kuraba imbere yacu kimugiye kwiheza ukuntu tumeze, turamerewe nabi rwose. Hano nk'ubu urabona hariho abantu benshi boba barize baja ba make igiye kubiraba nta kazi bafise, ntacyo dufise dukora. Ivyonye birafise ingaruka mbi kugwaruka tuba tugeze mu myaka tuba dufise, ko ndayobona je nuko boduha akazi tugakora. Hariho n'abandi bagafise ugasanga bariko bagatanga kukimenyane, ko tubibona vema ngo tugarukira turamerewe nabi cane. Nta kazi dufise y'ababizi y'abatize, nta kazi dufise na kamwe dukora ngo dufasha mukatugira akazi.
Umusore wundi nawe wo mu ntara ya Bubanza yabwirijwe ijya Amerika ko nubwo leta yashizeho ibanki itanga imitahe kugwaruka rufite imigambi, bikigoye cyane uko akenshi abakiri bato baterekwa gukorera hamwe.
Hari nk'abo usanga barahije nk'amashuri, ariko ugasanga nta chefu na ruguru bafise, ntabo bafise baza kuronderera, ugasanga ubuzima buragoye ko nyene. Bo abategeze baja ku ishuri bobo novuga ko ari kamitende kubera ko ari gusanga bararondeye, ugasanga barafise nk'udutungwa baragiye, ugasanga barafise nk'imirimo baza kurimamo. Nawe uvuye ku ishuri utegereza kuza kurondera, nawe uko ntorondera kagatahe ubwira uze gutarataza. Naho nza kurima usanga utimbiye kubera ko nta fumbire nziza ufise, naho worora usanga nta maragirira hari, usanga kazoza kabisa kagoranye. Ubwo je ndiko ndaraba wapi kwere gikenewe nuko bodushigikira, ariko kenshi nk'abo duhereranye ugize ngo babwire ngo muje hamwe mukorere hamwe, usanga umwe yirabira hariya, uwundi akirabira hariya, uwundi akirabira hariya.
Ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice 55 n'uduce 2% vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise, mu gihe aba mu isagara bashomereye bashika ku bice 65 n'uduce 4%. Aya matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi. Abafite imyaka iri munsi ya 25 n'ibice 65%, naye abari munsi ya 35 ni 75%. Eroje uri ka neza, ijwi rya Amerika.